ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karungi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta y'u Rwanda yamaganye ibitangazamakuru byishyize hamwe mu muryango wiswe Forbidden Stories, bigaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi bw'u Rwanda byita ubw'igitugu. Leta ya Tanzania kuri uyu wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi barenga 1,000,000 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu.
Batashe ku ngufu mu Burundi, bamwe bagenda bararira. Babaye UN n'ukuri. Benshi bahebye, natwe ntitugiriye tuje, bamwe twarabuze abacu. Isingiriyo onja, singiriyo napfuye, singiriyo tuje. Abantu benshi bariko baragogwa, bariko bararira UN dutabara.
Umwe mu mpunzi z'abarundi mu Burundi kuri uyu wa gatatu, isoko rya Ruvumera riri mu mujyi wa Bujumbura ryamaze amasaha agera kuri nirifunze kubera impamvu z'umutekano. Ikazi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Ndikumwe na Diane Nini na Hazwe.
Amakuru yacu duhereye muri Afurika y'Epfo, aho abanyagihugu bo muri ico gihugu baraye bitabiriye amatora afatwa nk'arimwo ubupfindo abaye muri ico gihugu kuva cikukira intwaro yakaryamisha miryango apartheid hari mu 1994. Ibipimo vyashizwe ahabona vyerekana ko umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi ushobora gutakaza ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka. Bikaramuka bigenze uko, bizoba ari ubwa mbere bibaye kuva ANC ifata ubutegetsi hari mu 1994. Abatoye ejo kwa gatatu batoye abazoserukira intara 9 n'abashingamateka. Aba ni nabo bazoheza bagatora uzoca aba president wa Afrika y'Epfo. Umugambwe ANC uri ku butegetsi ukaramukuru wasaba nshingamateka benshi amahirwe yuko president Cyril Ramaphosa aramutswa ico gihugu kuri ino nshuro aguma ku butegetsi azobaye menshi. Urunse abashingamateka bake naho umugambwe ANC ushobora kuzoba utakaje ubutegetsi umaze ku imyaka 30. Tukiri ku mugabane wa Afrika, muri Sudani uruhande rw'igisirikare gifise ubutegetsi muri ico gihugu rwanse kuja mu biganiro vy'amahoro biruhuza n'umurwi wa gisirikare uzwi nka Rapid Support Force RSF Mufunyapfunyo ugwanira gushika ku tegetsi bwa Sudan. Malik Agar Itegasha General Abdel Fattah al-Burhan arongoye ubutegetsi bwa gisirikare yavuze ko batazopfa bahunyuje ikirenge mu biganiro kiretse bishwe. Majambo yiwe yagize ati, ntituzoja ijeda, ababikeneye baraza batwicire ngaha mu gihugu cacu, hama ibiziga bavyikorere babitwareyo. Ijeda nico gisagara gisanzwe kiberamwo ibiganiro vy'izo mpande zibiri muri Arabia Saudite. Uruhande rw'abasirikare bafise ubutegetsi bwa Sudani ruvuze ano majambo inyuma y'ibiganiro umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yari yagiranye na General Abdel Fattah al-Burhan amusaba guheza intambara no gusubira ku meza y'ibiganiro. Uruhande rw'umugwi wa gisirikare nka Rapid Support Forces narwo rwavuze ko rwiteguye gusubira mu biganiro. Naho biruko nta ruhande na rumwe rwigeze rukurikiza amasezerano y'amanama yabaye imbere arimo ahanini ayo gutanga agahengwe. Hagataho ingwano ikaze irabandanya mu burere bwo mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Sudan Khartoum. Abanyagihugu bavuze ko biriwe bumva ibisasu birimo ivyarungitswe n'indege n'ibibombe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko Korea ya Ruguru ejo kwa gatatu yakororeye muri Korea y'Epfo ibipurizo bishika ku 260. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko ivyo bipurizo vy'ibara ribonerana vyarimwo ubutumwa bucafuza Korea y'Epfo amazirantoke, ibikoresho byo kwihanaguza mu kazu ka surwumwe, ivyondo, imyanda mikuru y'ibikoko n'ibindi bicafu binuka. Ibimenyeshamakuru vyo muri Korea y'Epfo bivuga ko Korea ya Ruguru yakororeye ivyo bipurizo mu gihugu cose. Ibibanza vyakorokeyemwo birimwo amabarabara acamwo imiduga myinshi n'abantu benshi, imbere y'inyubakwa zibamwo abantu, ibibanza bigenderwamwo abantu benshi mu icungararo yose ya Korea y'Epfo irimo no mu rwa mukuru Seoul. Abategetsi ba Korea y'Epfo baciye bihutira kurungikira ubutumwa mu matelefoni y'abanyagihugu bababuza kuva mu mihana yabo. Igisirikare ca Korea y'Epfo cavuze ko ivyo Korea ya Ruguru yakoze ari ubisha bugayitse ibunyangwa ku rwego rwo hejuru ry'amategeko mpuzamakungu kandi byabangamiye cyane umutekano w'igihugu. Mu itangazo yo Yong umushiki wa Kim Jong-un atwara Korea ya Ruguru yasohoye yishimiye iki gikorwa avuga ko ari icy'ubwenge, ingabire nziza itabesha kandi yerekana ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro kw'abanyagihugu ba Korea ya Ruguru. Impande zitandukanye zo muri Korea y'Epfo zavuze ko itangazo rya Yo Jong ari iry'agashinyaguro. Mu ntango zinondwi, Korea ya Ruguru yari yagabishije ko izo kwihora inyuma yaho umwe mu baharanira agateka kazina muntu azwi cyane muri Korea y'Epfo arungitse ibipurizo bigera kuri 20 birimo ibipapuro bivuga nabi ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru n'ibikoresho birimo indirimbo za Korea y'Epfo zibujijwe kuvugirizwa mu ya Ruguru. Tuce tubibandaniza mu y'imirimo, ibitegereza abashomeri muri rusangi bizogabanuka ku isi hose muri uno mwaka w'2024. Ibi bivugwa n'igisata cha ONU kirabivye akazi, Organisation Internationale du Travail OIT mu Funyapfunyo cavyerekanye muri raporo yacu nshasha ivuga ko muri rusangi abariko bararondera akazi ku isi yose ari miliyoni zirenga 400. Muri iyo raporo igisata cha ONU OIT kivuga ko ku isi yose abashomereye ari ibice 4 n'utundi duce 9% mu mwaka uheze bakaba bari ibice 5%. Ibi biharuro biri hasi ivyo OIT yari yatanze nk'imburi zavuga ko mu bihugu bitunze abashomeri bazokwiyongera cyane kubera ubuhinga butuma amamashini akora bumwe mu buzi bukorwa n'abantu. Igisata cha ONU kirabiza akazi kibandanya kivuga ko hacibonekeza ubusumbasumbane mu buzi na cyane cyane ku bagore baba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni Radio Yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'u Rwanda yamaganye ibitangazamakuru byishyize hamwe mu muryango wiswe Forbidden Stories bigaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi byita ubw'igitugu bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byanditse ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro. Ibyo binyamakuru biravuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bukora uko bushoboye kose kugira ngo bucecekeshe abatavuga rumwe nabwo kugera no kubari mu bihugu by'amahanga. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika muragezwaho na Geoffrey Mutagoma.
Ibyo bitangazamakuru bigera kuri 17 biravuga ko ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame bwibasira cyane batavuga rumwe nabwo bari mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nko muri Sweden, mu Burundi, mu Bubiligi, muri Afurika y'Epfo, muri Tanzania n'ahandi ku isi. Ibyo bitangazamakuru bihuriye mu cyo byise Forbidden Stories, inkuru za kirazira ugenekereje mu Kinyarwanda. Ku Rwanda bivuga ko bifite ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza icyo byita amayeri ajyanye n'iterabwoba ndetse n'uburyo bamwe mu Banyarwanda baba mu mahanga nk'impunzi bagenda urwirengero. Forbidden Stories iragaruka cyane no ku banyamakuru bahunze bikavuga ko bageze hanze ubutegetsi bw'u Rwanda bukabahozaho ijisho. Ugaruka cyane mu nkuru icukumbuye ku Rwanda ni Jean Bosco Gasasira umaze hafi imyaka 14 mu buhungiro. Uyu wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuvugizi yabwiye Forbidden Stories ko yahunze u Rwanda mwaka 2010 nyuma yo gushyirwaho ibikangisho byinshi. Akavuga ko nyuma y'amezi make ahunze uwari waramusimbuye ajya agateganya kuri uwo mwanya yiciwe mu mujyi wa Kigali ndetse n'icyo kinyamakuru abategetsi bakagihagarika. Gasasira yabwiye ibinyamakuru byibumbiye muri Forbidden Stories ko nubwo yaje guhabwa ubuhungiro n'igihugu cya Sweden, icyo yise amayeri y'iterabwoba ryo kumugendaho yakomeje. Umuryango Forbidden Stories uvuga ko wiboneye inyandiko yavanywe mu majwi y'ikiganiro cyo kuri telefone umusirikare mukuru w'u Rwanda Jack Nziza yaganiriye na Maneko wari ushinzwe gukurikirana Gasasira. Iri huriro ry'ibinyamakuru bicukumbura rivuga ko nta gihe cyashize ibyo bibaye umudiplomate w'u Rwanda akirukanwa ku butaka bwa Suède bikemeza ko yaziraga gukora ibikorwa by'ubutasi ku mpunzi z'Abanyarwanda. Mu mwaka wa 2013 naho urukiko rwo muri Suède rwahamije uwo maneko icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutasi binyuranyije n'amategeko. Forbidden Stories ivuga ko mu byashingiweho muri urwo rubanza harimo n'amajwi y'icyo kiganiro yagiranaga na Jack Nziza, umusirikare w'ipeti rya General mu ngabo z'u Rwanda ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Forbidden Stories ivuga ko ibyo bitakomye mu nkokora ibikorwa byo guhiga gasasira. Ikemeza ko mu mwaka 2021 ikinyamakuru Journalisten cyatangaje ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda muri Suède yaba arahayeho umuryango wa gasasira miliyoni 5 z'amakorona akoreshwa muri Suède, ni ukuvuga asaga miliyoni 690 uyabunje mu mafaranga y'u Rwanda, ayo kikavuga ko bayahabwaga nk'ingurane ngo batange imyirondoro y'aho gasasira aherereye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Turacyavuga ku byatangajwe n'umuryango w'ihuriro ry'ibinyamakuru Forbidden Stories. Mu mazina y'abanyapolitiki, Forbidden Stories ivuga ko bahunze ubutegetsi bwa Paul Kagame ariko bakanga bagakurikiranwa n'iyo bahungiye, harimo Patrick Karegeya wahoze mu gisirikare cy'u Rwanda akaza kwicirwa muri hoteli i Johannesburg muri Afurika y'Epfo anizwe. Harimo kandi Kayumba Nyamwasa wigeze gukurura ubutasi bw'u Rwanda anaba umugabo w'ingabo zarwo. Uyu Forbidden Stories ivuga ko yarokotse ubwicanyi kandi ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanzuye ko ibikorwa byo kugerageza kumwivugana byari bishingiye ku mpamvu za politiki, ndetse ko inyandiko z'imikirize y'urubanza zerekanye ko abari babiri inyuma ari itsinda ry'abantu bo mu Rwanda. Naho mu mpirimbagiza uburenganzira bwa muntu ho amazina agarukamo harimo irya René Claude Mugenzi. Uyu ibinyamakuru byirumbiye mu muryango Forbidden Stories bivuga ko yemenye ko Leta y'u Rwanda irimo kugerageza kumwivugana nk'uko bikubiye mu nyandiko yo mu biro bya polisi ya Londres mu Bwongereza uyu muryango ufitiye kopi. Nyamara uyu muryango uvuga ko Leta y'u Rwanda ibyo yabihakanye. Ahandi naho umunyamakuru w'umunyakanada kazi Judy River mu mwaka wa 2014 yasabye uburinzi bw'inzego z'umutekano z'Ububiligi ku buzima bwe avuga ko bwari bubangamiwe n'u Rwanda. Ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories kandi mu nkuru yabyo byemeza ko abategetsi bumviriza batavuga rumwe nabwo bakoresheje ikoranabuhanga rya Pegasus. Biravuga ko hagenda hagaragara impfu zitera amakenga ishimutwa rya hato na hato no kwibasira abavandimwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Forbidden Stories yavuze ko bumwe mu buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashisha harimo ubushimusi, amaruzi no gutera ubwoba hakoreshejwe telefoni zitazwi. Ku bushimusi, uyu muryango ugatanga urugero rwa Joseph Mazimpaka wahoze mu gisirikare, ivuga ko yashimutiwe n'ingenzi z'u Rwanda muri Tanzania ariko akaza gutoroka. Hazamo kandi irya Paul Rusesabagina. Uyu Forbidden Stories itangaza ko imyaka 2 imbere y'uko ashimutwa, ni ukuvuga mu mwaka wa 2018, yaba yaraburiwe ko hari igikorwa cyo gushaka kumuroga bikozwe n'inzego z'ubutasi bw'u Rwanda. Ibyo bitangazamakuru biranavuga ko bifite ibihamya ko hari abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23, bigashimangira ko bifite n'ibimenyetso kuri bamwe mu basirikare b'Abanyarwanda bagwa mu ntambara ibera muri Kongo. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi byose ubutegetsi bw'u Rwanda bubikora bugamije gucecekesha no kubiba umwuka w'icyoba mu bantu. Bwana Lewis Mudge, umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ishami rya Afurika yo hagati, mu kiganiro ha Forbidden Stories avuga ko ubutumwa u Rwanda ruba rurimo gutanga kuri aba bantu bari hanze y'igihugu busobanutse cyane ko ari ukubabwira ko ruzabacecekesha. Ibi kimwe n'ibindi bikubiye muri izi nkuru zicukumbuye za Forbidden Stories, guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure. Mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byashyize ahagaragara, bivuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'abakoresha itangazamakuru bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage muri rusange bagamije inyungu za politiki. Muri iryo tangazo, Leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro, uretse kuba bigambiriye kudurumbanya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe muri uyu mwaka, ndetse no gukomeza gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 kuri ubu ukabarizwa muri Congo.
Urakoze Geoffrey Mutagoma, tukivuga ku Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwanjye rugengerwa hamije Jeanne Barikana wahoze ari umudepite mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, yategetswe kwishyura ihazabu ingana n'amafaranga 500,000 y'u Rwanda. Kigali, Eric Bagirubusa.
Akabati gashaje kari mu nzu bwana Eugene Barikana yahoze abamo, nyuma akaza kuyigurisha atakigakoresha, niko abatangabuhamya bemeza ko basanzemo izo ntwaro aregwa gutunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Izo zigizwe na grenade yo mu bwoko bwa stick ndetse n'ububiko bw'amasasi 10 yo mu bwoko bwa AK-47. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge asoma iki cyemezo. Bwana Eugene Barikana wahoze ari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ntiyari mu cyumba cy'urukiko. Uruhande rw'ubushinjacyaha narwo ntirwari ruhagarariwe. Ubushinjacyaha mu kirego cyabwo busobanura ko izo ntwaro zabonetse mu kabati Barikana yari yagurishije uwitwa Hitimana, ni nyuma yo kwimuka mu nzu yari atuyemo ku Kivugizi Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Nitwabashije kumenya igihe yaba yaratangiriye gutura muri iyo nzu n'igihe yayimutsemo. Barikana kiregura avuga ko yasabye wari ubonye izo ntwaro muri ako kabati gashaje kuzisubiza aho yahoze atuye, ariko abakozi bakazipfunyika mu gitambaro bakazishyira mu ndabyo hafi y'igipangu. Ubushinjacyaha buvuga ko zatahuwe n'abandi bakozi bazwi nk'abakarani bari bagarutse gutwara ibindi bikoresho bya Barikana bahita batabaza inzego z'umutekano. Uregwa haba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu rukiko yemera icyaha, akavuga ko atarazi ko atunze izo ntwaro. Ibi bikamubera umwanya wo gutakambira umucamanza avuga ko mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 30 akorera igihugu atigeze agambirira kukigirira nabi, akavuga ko atarazi ko azitunze. Barikana kabura nakeka ko byashoboka ko izo ntwaro aregwa zaba zarageze mu kabati yahoze atunze mu gihe yari ari prefe wa prefegitura ya Kibungo. Yumvikanisha ko iwe habaga abasirikare bamurindiraga umutekano ndetse na ubwe yari yarahawe imbunda ntoyo mu bwoko bw'amasotere yo kwirinda. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cy'imyaka 2 muri gereza, ariko Barikana uvuga ko byamugwiririye akabura na yemera icyaha akanagisabira imbabazi, ari nako yasabaga gukurirwaho igifungo. Umucamanza agasesengura akavuga ko mu gihe Barikana yatungiye izo ntwaro atigeze agira urwego rubishinzwe amenyesha iby'izo ntwaro. Urukiko ruvuga ko atigeze amenyesha n'uwo yagurishije iyo nzu ko harimo izo ntwaro. Rwavuze ko uregwa atagaragaza uburyo izo ntwaro zageze aho yahoze atuye ndetse n'aho yaba yarazikuye. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yanzuye ko uyu wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ahamwa n'icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko agomba kugihanirwa. Yavuze ko kuba Barikana aburana yiyemerera icyaha ubwabyo bimutsindisha. Yavuze ko kuba yaraburanye yemera icyaha atagora inzego z'ubutabera yanyuzemo bimubera impamvu nyoroshya cyaha. Umucamanza yasobanuye ko Barikana yagombye guhanishwa ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga cyangwa se igihano cy'igifungo kingana n'umwaka umwe muri gereza. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yamuhanishije kimwe muri byo ariryo hazabu rya miliyoni imwe, ariko kubera Barikana yaburanye yemera icyaha yamuhanishije gutanga ihazabu ingana n'amafaranga 500,000. Ku ngingo irebana n'igarama ry'urubanza ringana n'amafaranga 10,000, umucamanza yarimusoneye. Yasobanuye ko Barikana aburana afunzwe. Eugene Barikana wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatawe muri yombi kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu. Bagira ubusanzwe ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu, isoko rya Ruvumera riri mu mujyi wa Bujumbura ryamaze amasaha agera kuri ane rifunze kubera impamvu z'umutekano. Inkuru irambuye, Thierry Vendayishimiye.
Ubwo abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikira ngaho ku isoko rya Ruvumera riherereye muri zone Buyenzi komine Mukaza, basanze imiryango yose igenderamo yugaye, abadandarizamwo n'abasuma bose bari hanze. Hari igihe cy'isaha zitatu mu gihe isoko rifunguwanye n'izina isaha imwe n'igice z'agatondo. Nk'uko amasoko yacu abitubwira, na mumenyesha makuru canke undi wese yari yemerewe kugira ifoto afata canke amajwi ku biriko birabera muri ico kibanza. Abajejwe umutekano mu gipolisi bari kumwe n'uwurongoye iyo soko nibo batanze itegeko ko atamumenyesha makuru yemerewe kugira ibyo afata, baca babategeka kuva muri ico kibanza. Igitangazamakuru ca leta arico RTNB televiziyo y'igihugu niyo yonyene yahawe uburenganzira bwo gufata amasanamu, naho nyene bakaba babwiwe ko batagomba gufata amajwi y'abanyagihugu. Haheze amasaha arenga atatu uwurongoye iyo soko ya Ruvumera Eric Baseka yaciye akoranya inama y'abadandaza bose bari babujijwe kwinjira abaharangurira abaguzi ndetse nabo bajejwe umutekano yaciye abamenyesha ko ku isoko ryugaye mu Kiringo cayo masaha yose arengane ari imvo z'umutekano utifashe neza muri iryo soko gusa ntiyagiye mu idonido isigura icateye uwo mutekano muke ikindi yabamenyesheje nuko abo bita abamasayi ndetse n'abandi batembereza ibidandazwa ngaho mu isoko no hanze yaryo bihagaritswe kugeza basabye ibibanza byo gukoreramwo abandi babujijwe kudandaza n'abasanzwe badandariza impuzu hasi mu isoko aho bita muri Vayura inyuma y'ibyo isoko ryaciye rifungurwa yamara bamwe mu bahakorera batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuga ko bafise amakuru ko hoba hari ibigwanisho byashizwe muri iryo soko ku mugoroba wo kwa kabiri ku igenekerezo rya 2028 ku kwezi kwa gatanu uyu mwaka ayo makuru avuga ko hari umwana yahawe n'umuntu ibigwanisho birimo grenade abyinjiza muri iryo soko mu nyuma aza gufatirwamwo gusa ijwi ry'Amerika ntiyabashije kuronka amakuru yimbitse kuri ayo magrenade yoba yinjijwe mu isoko abo bafise utwabo muri iryo soko banabwiye abakunzi bacu ko bafise ubwoba kw'izo grenade zigenda zitegwa muri iryo soko zishobora guturika umwanya n'umwanya abantu bakibwa ku murango izuba riva ivyo bavuga ko ashobora kuba ari n'amayeri yo gushaka kwiba hakoreshejwe ubwo buryo na cane cane ko atari ubwa mbere hibonekeje ibyo bigwanisho muri iryo soko basaba ko iryo soko ryotungegwa n'abasirikare na cane cane ku nzira zose zishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi zirimo n'umufurege ugenjiramwo usanzwe utwara amazi ariko mu gihe cici na cane cane ko atamazi abarimwo abantu bakaba bashobora kuwucamwo kuko ari munini cane urongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana abajijwe na bagenzi bacu mu Burundi kuri ico kibazo yabamenyesheje ko atacu abiziko kuko atacegeranyo umukuru w'iryo soko aramuha nta kindi yarengeje ko isoko rya Ruvumera haheruka kwaduka umuriro ku igenekerezo rya kabiri uku kwezi umwaka w'2024 ku ruhande rumwe rwaryo mu nyuma urazimwa atabyishi bihononekariye nayo mu kwezi kwa gatatu naho muri iyo soko nyene haratowe ibigwanisho bigizwe n'amagrenade Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yana
Leta Tanzania kuri wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi barenga 1000 bavuye mu nkambi ya Nyarugusu abashubijwe mu Burundi n'abatari bafite ibyangombwa byo kuba impunzi inkuru ya James Jovin
Ibyo bitigiri byatanzwe n'umurongozi mukuru w'ibiro by'abimukira mu ntara ya Kigoma Bwana Remigius Pesambiri nyuma y'icyo gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi mu gihugu cy'u Burundi benshi muri bo bajyanywe Rutana cy'ibitoke mu giteranyi na Cyankuzo Bwana Pesambiri yasimangiye yuko icyo gikorwa kiri mu migambi ya Leta ya Tanzania yo gutahukana impunzi zose yatarenze umwaka turimwo kandi yuko iyo ngingo yafashwe bivanye n'uko izo mpunzi hafi 178 atarupapuro bafise rubaranga kandi bataronswa imfashanyo
mahesabu yanatuonyesha kupitia taratibu na records za kwenye makambi wanapatikana kama 1120
ibiharuro bitwereka yuko hari impunzi zigera ku 178 dutahukana uyu munsi bose nta rupapuro bafite rubaranga ko ari impunzi gutyo biboneka ko atamategeko bakurikije mu kwinjira mu nkambi ari nayo mpamvu tubatahukanye harimwo abakenyezi abana imisore n'abageze mu zabukuru ni ngombwa ko basubira iyo bavuye mu gihe ataburenganzira bafise bwo kwitwa impunzi.
Sasa kama idara ya wakimbizi haiwatambui, wanarudishwa sifa wahamiaji. Na wahamiaji naanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka. Sisi tutakuwa tunawarudisha. Kwa hiyo mkuu wa makazi atakuwa anawaleta ofisini, sisi tunawarudisha.
Mubitegi dukura mu biro vy'abimukira mu ntara ya Kigoma kuva mu mwaka w'2017 impunzi zidafise biziranga zirenga hafi 9,800 zaramaze gutahukanwa ku nguvu na leta ya Tanzania, naho benshi muri bo bongera guhungira mu bindi bihugu bibanyi, abandi bakagaruka Tanzania mu gihe basanga icyo bahunze kitarakemuka. Ku ruhande rw'umurongozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu Bwana Barnabas Sebastian, we yagabishije impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusu zagiye ziraha ikaze inshuti zabo zihunguka zikongera guhunga mu gihe bitemewe n'amategeko, yavuze ko uwo bazosanga yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga nawe azocatahukanwa ku nkoni.
Uwepo wao hapa ni kinyume cha sheria, na kwamba wakiwepo hapa usitarajie kwamba watapewa hizo fomu za kuweza kupata huduma za chakula, elimu wala afya.
Watuye hano mu nkambi mu buryo butemewe n'amategeko, gutyo ntibizere ko bazoronswa imfashanyo yariyo yose. Twaramaze kubwira impunzi yariyo yose izi neza ko yahaye indaro abahungu bakabakongera guhunga, imenye ko bitemewe n'amategeko, kandi nabo tuzobaka ubuhungiro nk'aba turiko turatahukana uyu munsi.
Hadhi ya ule uomba hifadhi, kwa hiyo watanyang'anywa hizo hadhi endapo wataendelea kuwapokea hawa watu ambao wanakuja kinyume cha sheria.
Naho biruko bamwe muri izo mpunzi bavuga ko nyabu na umutekano wabo utarakemuka, ari nayo mpamvu bahungutse bongera barahunga mu gihe basanze umutekano wabo udakwiye. Kubw'iyo mpamvu batakambira leta ya Tanzania kubemerera ubuhungiro cyibure kubimurira mu bindi bihugu.
Batashe ku ngupo mu Burundi bamwe bagenda bararira babaye UN n'ukuri beshi bahebye natwe ntitugiriye tuje bamwe twarabuza abacu ntisingiriye onja singiriye napuye singiriye tuje abantu beshi bariko baragogwa bariko bararira UN dutabara
bari bafiye kuturaba ko turi impunzi ntitugira aho twirushira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona impinga ni intambara ahubwo turiho turahunga ubugira kangahe dusubira yatwaje tu ntambara sabagi
murabe ukuntu umuntu tugarukiye ako natwe tukaba impunzi mu bandi kuko tumerewe nabi.
Imigambi yo gutahukana impunzi zose zahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 iriko irabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Leta ya Tanzania ikeneye kubona ko uyu mwaka uba uwa nyuma muri icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi zose z'Abarundi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, Kubwijwi ry'Amerika.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ikibura bakarya n'umunyu n'itabi. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nishimiye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika yabanye ibitwa cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabanye ibitwa cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
n'abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza